Mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazwe Ndongo, ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Tumaze gushyingura abantu bagera muri 15. Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bagera kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Uyo ni Mbangutsa Maombi Louis, arongoye inkambi y'Abanyekongo ya Kiziba ni murengerazuba bw'u Rwanda. Avuga ko abatari bake mu mpunzi zaho ikiziba atawuzi irengero ryabo nyuma y'imyerekano bamaze igihe bakorera ikarongi ahakoresha mijya onu ryitaho impunzi HCR. Maombi Louis aragaruka kandi handi hato no kubitigira iby'abanyeko byabamenyekanye ko biciwe muri iyo myerekano. Muraza kuvyumva handi hato. Hagataho wahoze ari perezida w'igihugu cy'Ubufaransa Nicolas Sarkozy afungishijwe icamaso icahogwa ni handi hato. Nainda biche kumasonga mukanya wahoze ari perezida w'Ufaransa Nicolas Sarkozy afungishije icamaso ahari kwasambishirizwa ahitwa Nanterre ni hafi gisagara cha Paris mu Ufaransa. Amakuru atangazwa n'ubutungane bwa Nanterre yemeza ko Nicolas Sarkozy ariko abazwa ku mafaranga yo kwiyamamariza amatora yiwe mu 2007 yoba yararonkeje bidace mu mategeko n'uwahoze ari perezida wa Libya Muammar Gaddafi. Abari kubakurikiranira hagufi by'urwo rubanza rwa Sarkozy bavuga ko na Brice Hortefeux somambike wa Sarkozy higeze no kumubera umushikiranganje w'intwari we hagati mu gihugu, nawe nyene ariko arasambishwa ariko we yidegembya kuri iyo dosiye nyene y'ayo mafaranga. Amwe mu mafaranga abariko baburanisha Nicolas Sarkozy bashaka ko atanga ko umuco ni yayagera ku 500,000 vy'ama-euro. Uwigeze kuba umunyamabanga mukuru wa leta y'Ubufaransa ku ntwaro ya Sarkozy Claude Guéant yigeze kuronka kuri konte yiwe ya banki arungitswikiwe n'ishirahamwe ry'umwe mu bashingwamanza bakomeye ye muri Malaysia yaba Sarkozy canke uwo Claude. Bose bavuga ko ayo mafaranga atasana afitaniye niyo dosiye ya Libya ayo Muammar Gaddafi yoba yarahaye Sarkozy bidace mu mategeko ntawuyazi igitigiri. Nicolas Sarkozy yayoboye Ufaransa kuva mwaka w'2007 kugera mu 2012. Inyuma yaho yaragerageje kwitoreza iyindi manda ariko bimuta ku amazi. Amashamwe ntamwe n'ibihugu bitanga imfashanyo bazohura muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazohura mu kwezi kuza i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse kugira ngo barondere rehamwe umuti ikibazo c'abanyagihugu bari mu bihe by'ubukene burenze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kinajya amafaranga angana imiliyoni 13 z'amadolari yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Umukuru w'igisata kijejwe imfashanyo muri ONU Marc Lowcock yabwiye inama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi kuno wa mbere ko imfashanyo zikenewe ziyongereye inshuro zibiri mu mwaka uheze bitewe n'intambara ibera muri ico gihugu. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman yitezwe i Washington muri Nondwi ni mu gihicuka kibi kiri hagati ya Arabia Saudite na Iran kibandanya ciyongera. Mohammed bin Salman ategekanya kubonana na Perezida Donald Trump kuri uno wa kabiri. Trump akaba yamye yerekana ko ari ku ruhande rw'intwaro ya cami y'abasunit isanzwe itumvikana n'intwaro ya Iran yiganziwe n'abashit. Mu kiganiro yahaye televiziyo aha muri Amerika, Trump yagiranije umutegetsi wa Iran na Hitler avuga ko mu gihe Iran igihugu ca Iran icoronka ikirwanisho ca nuclear, Arabia Saudite nayo yoca igikurikira. Radio Ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu muca ku rubuga rwa internet ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com nayo ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva atankomanzi mwe mutwumva muri mwikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'inshuti bakunze bijwi rya Amerika. Ubuyobozi bw'ikambi ya Kiziba iri mu burengerazuba bw'u Rwanda buvuga ko kuva itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri nyene hamaze gushingurwa impunzi z'abanyekongo bashika kuri 15, abagera kuri 80 nabo akaba aribo bakomerekeye mu myerekano bari bamaze iminsi bakorera imbere y'ahakorera ibiro by'ishirahamwe ryitaho impunzi mu Rwanda HCR. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yarabasuye bamubwira yuko hari nabo batazi iyo barengeye. Reka twumve inkuru yaduteguriye.
Imibare yabishwe n'abakomeretse ntigeze ivugwaho rumwe kuva mu ntangiriro z'iki kibazo, ubwo igipolisi cy'u Rwanda cyatatanyaga ikivunge cy'impunzi z'abanyekongo zasohotse inkambi ya Kiziba zikajya gukamika ku cyicaro cya HCR Karungi. Zahavuye ku ngufu z'igipolisi zihamaze iminsi 3. Izi mpunzi zasabaga gufashwa gutaha cyangwa gushakirwa ikindi gihugu kibakira, kuko bavugaga ko mu Rwanda bafashwe nabi cyane ku buryo batanibona nk'impunzi.
Ubundi nimbe urimo wumva dusaba kuva ngo byibura tujanwe mu kindi gihugu, turashaka kuja kuba impunzi, kuko kugeza ubu ngubu iyo tubireba ntabwo turi impunzi, ahubwo turi amateka y'amateka. Twe twabaye nk'igishoro, turacuruzwa, turi ibicuruzwa. Rero turashaka ngo byibura ko natwe twaba impunzi.
Mbese turi ahantu sinzi niba twavuga ko turi kuzimo cyangwa se ko turi ku isi. Ni ibintu bikomeye, twabuze icyo turi cyo, twabuze agaciro, twabuze umuntu duha agaciro. Agaciro ka kimuntu ntako duheruka, nta nako tugira. Uburyo cy'umuntu afatwa nk'ikimonyo kitafite ukibariza.
Ababyeyi turarenganye, dufite agahinda. Birababaje cyane bitena gahinda.
Dushaka kugira ngo tugire uburenganzira bwacu, nikera dukandamizwa turananiwe nk'ababyeyi.
Nyuma yo kwirukanwa n'igipolisi ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri, ku munsi wakurikiye umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPTOS Badege yavuze ko
twari twatangaje imibare yerekana abantu 20 bakomeretse muri ibikorwa nkubwiye, ushireho n'abapolisi 7 nabo bakomerekejwe n'ibyuma n'aya mabuye baterwaga, ndetse hariho kubw'ibyago n'abandi bahaguriye ubuzima bagera kuri 5.
Ku itariki 24 z'uko kwezi hashinguwe impunzi 8 mu irimbi rya Birembo riri mu kagari ka Nyarusazi mu murenge wa Bwishyura mu karere ka Karongi. Byari mu bwiru bukomeye, kandi abafite ababo bahashinguwe ntibaremera ko babashinguye, kuko byakozwe mu buryo batemeye, babihatiwe n'ubutegetsi.
Nta mihango yabayeho muri make isanzwe y'abantu baherekeza ababo.
Byagenze gute? Byakozwe bite? Byakozwe nande?
Byakozwe na Leta. Wari umunsi w'umuganda, abantu bashyinguwe n'umuganda, ntago bashyinguwe n'ababo. Ntago twabashyinguye twe. Nge n'ubu ntago nemera ko nashyinguye murumuna wanjye. Ni umuhango nitabiriye, mbona bari gusiba nk'uko no mu muhanda bacukura umuhanda bagakora tracement w'umuhanda uhari ureba bagaze ku ruhande. Murumuna wanjye nge ntago namuherekeje, ntago namushyinguye.
Nyuma yaho HCR itangarije ko impunzi zishwe ari 11, ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bwo buravuga ko uretse ababuri wirengero bitazwi niba bariho bafunzwe cyangwa barapfuye, abamaze gushyingurwa bamaze kuba 15. Uyu ni Bwana Bangutse Mahombilui uyobora inkambi ya Kiziba na mugenzi we bakorana muri komite nyobozi.
Nyuma yaho bashinguye 8 ku Kibuye tutabashinguyeho, mu bari barasiwe hano mu nkambi haza gupfa 3, aba 11 nanone, ndetse tufite n'imibare y'abantu barenga 30 banyiri imiryango batazi irengero birirwa bajya gusura ku magereza bagasanga ntabarimo. Yaba nabo ngabo 30 dutekereza yuko nabo bapfuye, kuko ntabo twigeze tubonaho. Ariko amagingo yangaya tumaze gushyingura abantu bagera muri 15.
Kugeza ubu ngubu turasanga hari abantu barenga 15 bapfuye, abandi bajya kuri 80 b'inkomere barashwe ariko bakomeretse, n'abandi dukomeza gukora imibare baburiye irengero.
Ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, Minisiteri ishinzwe ibiza n'impunzi Midimari yasuye iyi nkambi mu rwego rwo kubahumuriza. Minisitiri Jean d'Arc de Bonheur uyobora Midimari yashyize mu majwi komite nyobozi y'inkambi ko ariyo yateje umwuka mubi mu mpunzi zirenga ku mategeko biviramo bamwe muri bo kwicwa.
Mpagaze hano rero ngira ngo mu izina rya guverinoma y'u Rwanda bamenyeshe ko twifatanyije namwe mu kababaro, turabihanganisha. Nk'uko mwabibonye, iyo ahantu hose habaye ubuyobozi bubi ibibazo biravuka. Ha guverinoma y'u Rwanda rero twababajwe no kubona imbaga ingana nk'amwe komite y'abantu bakeya ibagira inama mbi mukayumva.
Uhagarariye HCR mu Rwanda Bwana Ahmed Babafol icyo gihe nawe yabwiye impunzi ko Leta y'u Rwanda ari izifite mu nshingano kandi ko abifuza gutaha amarembo yuguruye ko ababishaka bafata inzira bagataha cyangwa bakijyana mu gihugu bashaka. Ashimangira ko HCR nta wizaha imodoka imucyura cyangwa imwerekeza mu gihugu cya gatatu nk'uko impunzi zabisabaga. Imibare y'abafunzwe nayo ikomeza kutavugwaho rumwe. Polisi y'u Rwanda yari yatangaje ko abafunzwe ari 15 ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu. Uhagarariye HCR mu Rwanda avuga ko barimo gukurikiranira hafi abagera kuri 22 bari imbere y'ubutabera. Aba 22 ni nabo yobora inkambi ya Kiziba bavuga ko bizwaho bari nubwo kubasura bitoroha.
Uretse abafunguwe bari batubwira ko bari 34 bakarekura 12 bagasigara 22, ariko ubundi mu byukuri ntago tuzi neza niyo mibare niba ari ukuri. Mu byukuri ni ikibazo gikomeye.
Ubuyobozi bw'inkambi ya Kiziba bavuga ko hari abandi batazi wiyo bari, niba bakiriho ntibaza aho baherereye, niba baranapfuye ntibashyinguwe. Bunavuga ko bakomeretse batarimo guhabwa ubuvuzi uko bikwiye, kandi ko ubuzima bwarushijeho kujya habi kurusha uko byari mbere. Nakwibutsa ko iyi nkambi ya Kiziba ituwe n'impunzi z'Abanyekongo zisaga 17,300 ziri mu Rwanda kuva mu 1996. Claude Ganza, Munyamagana, Ikarongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda, kubwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, arakoze cyane kuri iyo nkuru yadutunganirije yo mu ikambi ya Kiziba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugashaka gusubira kuyumva muje kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Amakuru avugwa mu karere turayabandanya. Urundi co kime n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyatsinze urubanza vyari vyitwariwemwo muri sentare nkuru y'uwo muryango. Ni urubanza rwasaba uwo muryango kudasinya amasezerano y'ubudandaje hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Umyesha makuru ijwi rya Amerika Arusha Pierre Claver niyo nkuru aradusigurira.
Umugwi wa Tanzania barimo abagwiza tunga bitwaje basaba sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ko yobuza ibihugu bigize uwo muryango harimo n'igihugu ciwe gusenya amasezerano ahuza uwo muryango n'ibihugu vya Buraya mu vy'ubudandaji. Ayo masezerano azwi ku izina rya Accord de Partenariat Économique mu Gifaransa. Ubwo rubanza rwashengeshejwe mu gihe hari ibihugu bibiri kuri bitandatu vyari bimaze gutera umukono kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa ata makori n'amatagisi birinze gusabwa. Abo bitwaye bavuga ko ayo masezerano yotuma ibidandazwa biva i Buraya vyuzura mu karere, maze amahinguriro mato mato akabura isoko, gutyo akugara agahomba. Maitre Nestor Kayobera aburanira Leta y'u Burundi niwe yashikije ijambo ku izina ry'abagenzi we.
Abanyarwanda barayasinye na Kenya barayashyira ku mukono, ariko twebwe abarundi twashyira ku mukono na Tanzania n'Ubugande. Mu Tanzania rero yaritwaye avuga yuko abasinyaye ayo masezerano banyanze amategeko, asaba yuko n'abatashyira ku mukono rero batashyira ku mukono. Twe twerekana yuko gushyira ku mukono amasezerano bivana n'uburenganzira bw'igihugu cikukiye, si umunyagihugu waja kutwitwarira. Ariko cyane cyane aho twitwarira ko n'uburenganzira bwiwe atwitwarira ahagarika amategeko, kandi bibaraza amategeko. Nico tumara twise nawe twiyemera kubera yuko hageze gusoma amategeko ntiraba ngo n'umunyagihugu, ntiraba ngo rungo ni Leta. Nico tumara tuvuga kuti arayarafise uburenganzira bwo kwitwara, kutwara n'ibihugu, ariko natwe twari dufise uburenganzira bwo kwishura tukiregura.
Uwo mugwi w'abitwariye akarere ntiwaserutse muri sentare. Sentare yavuze ko ibaye inshuro ya kabiri batitaba kandi atamvo bashikirije. Maitre Nestor Kayobera yaciye asaba ko sentare yofuta ubwo rubanza kubera abitwaye basa n'abariko bakinisha sentare n'umuryango wose. Bagenzi we bamaze gushigikira ico cyumviro, sentare yavuze ko abitwaye batsinzwe impaga. Kayobera n'akanyamuneza kenshi ko batsinze urubanza arasigura igituma Burundi n'ubu budashobora gusinya ayo masezerano ateye impari.
Hayo masezerano akavuga ati ivyo umushingamanza w'Uburundi avuze turabishimye, turabikengurutse. Hayo mari dutsinze ndetse n'amagarama twakoreje akagerekwa gato kuri uyu muntu vyerekana yuko abanyagihugu b'ibihugu vyacu batoza gukirisha isenare cyane gukirisha ibihugu vyacu bibaza yuko ari kuburiro. Cyo kimara yo twebwe dutsinze imanza nk'izi cyane cyane amasenane nk'aya muzamakungu biratunezeza cyane ko bibona yuko vy'ukuri inyungu za Leta tuzishikira tukazibungabunga, ndetse naco umukuru w'igihugu amaze iminsi yerekana muri vya vyigwa vy'amaze iminsi atanga vy'ukunda no kundisha igihugu abene igihugu. Murazi yuko igihugu c'ubundi cyashatse kwatera ku mukono cyane kubera yuko cyashafata ibihano, ntabwo cyari gufata gushyira umukono ku masezerano ari hagati y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko n'umuryango w'Abanyaburayi. Cyane muzi yuko bari badufata ibihano.
Abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko baheruka gufata ingingo ya nyuma kuri ayo masezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'uwo muryango n'Uburayi. Bavuze ko igihugu kivyifuza cemerewe gutera umukono kuri ayo masezerano, yamara ko atawushobora gusinya ku gatwe k'umuryango wose. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ejo gi America chatwandanize ikiganiro wanyu mu ntara kukiyago cabanyedini duhikaze mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura atwakira abatumire bari kumwe hama baduge kwijambo.
Muri kino gice kigira kabiri abatumire ni babandi Patri Pierre Sengiyumva mujejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese ya Bujumbura turabaramukije.
Mahoro neza.
Turi kumwe kandi na Pasteur Aline Ndiho kubgayo murongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe turabaramukije.
Yego namwe turabaramukije.
Uwundi mutumire ni Cher Haruna Hunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi namwebwe turabaramukije.
Turamukije turamutsaba turi kumwe turamutsaba natumvirize.
Tubandanya ikiganiro kivuga ku kibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina aho no musi tuza gushimikira cyane cyane kubikogwa amategeko ararondera kunganisha abakenyezi hamwe n'abagabo ariko mwebwe murongoye amasengero n'amadini hari inyigisho zimwe zimwe muvuga zifatiye ku jambo ry'Imana zidashoboza abakenyezi guharanira uko kungana kwabo ivyo mwebwe mubivuga ku iki nk'indongozi z'amasengero n'amadini.
Murakoze cyane. Aya mategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo yaje afatiye ku bintu badashima abagabo bakorera abakenyezi ibintu bibi byose umugabo akorera umukenyezi byo nta muntu numwe yobishima. Mugabo ntiyaje afatiye kuko Imana yaremye umugabo n'umugore. Ni nacyo gituma yo na mategeko y'abantu. Abo bantu bayazana ubu barashobora kuyahindura. Mugabo amategeko y'Imana yo ntazohinduka. Nico gituma itegeko ryiza ryingira kamaro riza gisunga itegeko ry'Imana.
Ego ntabaciriyemwo amategeko arondera kunganisha abakenyezi n'abagabo mu mvuga muti arikaza atabere.
Na muri kigwe ni jambo ry'Imana. Aje aciye kubiri ni jambo ry'Imana ntazoshika. Muga muri kiwe ni jambo ry'Imana bazoyapanga kuburyo yibinyishye ku vy'Imana yatunganije.
Mhm.
Ayo mategeko je nibaze yuko nabonye nibatoshiraho vuga ngo umugore n'umugabo bangane bo yashira bavuga ati umugore aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana umugabo aronka uburenganzira bwiwe ahabwa n'Imana muga ntavuge ngo baze kungana kandi bavuge bati igikogwa umukenyezi ashoboye akironke ata umugoye mugabo ntibaze kuvuga ngo umugabo n'umugore ngo dusye amategeko bateza kungana aho ni ibintu batazoshikako no kuri sino haba mbeshe bahavaza kwandika ibintu ejo bagasanga bihenze nibaza yuko naho byandika bitoshobora kwemezwa atabo byemeza n'abakenyezi muri ubwabo bubona ko ibintu byo bidashoboka muga kuvuga bati uburenganzira bafise babukoreshe uko buri ico turacumbikanako muga uvuze ngo dusye amategeko yuko ibi igitsina gore ngitsina gabo biza kungana ivyo ntibishoboka tuzatugiye kubiri nuko Imana yaturemye.
Ariko kenshi iyo bazana ivyo bintu byo kuringanira bavyita emancipation kenshi usanga ari ibintu baba abari nka movement ariko bitari mu ijambo ry'Imana kandi ugasanga babikoze ntivyabubakiye ahubwo vyarabasamburiye. Rero kubw'ivyo ni byiza ko mu rugo hoga umugo rutonde kandi agaciro k'umudamu karimo muri uko kuzuza umugabo. Umugabo nkongera nkagaruka kandi avuga nti mu bundi buzima bwa misi yose uko turera abana abahungu n'abakobwa tumenye neza ko atatandukaniro kuko ici jambo ry'Imana twizera twebwe ugiti cacu ntirishiraho ko umwana w'umuhungu asumba umukobwa hama no mu gutanga ubuzi naho nyene ntihabe ikintu gisa nico guhohotera kuko ijambo ry'Imana ntigemera neza yuko hariho igitsina gikwiye guhohoterwa kuko coba kigaragara nk'ikinyantege nke kuko kirashogaragara nk'ikinyantege nke ariko ari kinyenge mu zuko byo bita ibinyantege nke nko kubyara naho gasanga n'ubuhizi nkuko bagiye bayivutse.
Uko kungana uko kumva yuko umukenyezi afise uburenganzira nkubwo umugabo afise muri kino gihe hariho abakenyezi erihaje nkuko mwavuze muti hari ibikorwa abakenyezi baba badashoboye abakenyezi bafasha mu kubaka bakajya kwikorera amabuye bagakoriza
n'ibitari byo kwirukanga.
Egome
kuri ibyo nagira mvuge ko ni zangabirano Imana yahaye ikiremwa muntu n'umukenyezi arimwo arafise ingabirano Imana yamuhaye. Ariko icyo nkoneshaka kuvuga kuri ico nuko mu byo twigishwa ni jambo ry'Imana Imana yatubwira iti n'intumwa zayitubwira iti hari ihe bizoshika hakaba ibintu byivyaduka ntarekuye ibihe biza biriko birashika ku mpera mu gihe ho bicucaduka cyo kuvuga ngo tubashire ku rugero rumwe ijana ku ijana nibihe biza biriko birahera no kuvuga ko tuzaba turagenda kubiri n'ivyo Imana yatwigishije no kuri cyo riko ravuga nkuko mugenzi ko ravuga urira abana ubwa mpe tubanze tumenye ko abana batonya gushika ku myaka 8 umuhungu n'umukobwa ni gakwishwa no kubatandukanye mugabo amazi kurenza imyaka 8 kuduga niho bona ko umuhungu n'umukobwa bagiye gutandukana. Zumvikane rero ko no mu minsi ya mbere ubahaye indero zishaka kubazisa nta kibikirimo, ariko kandi tumenye yuko no muri uko kwiyondera yo mu ntango hariho ibyo ugenda ubabwira kugira ngo bumve yuko hari ibyo bakwiye kubaha mu rutonde bivanye n'ukuntu mwari umuhungu n'undi mukobwa. Niyo nashaka kugaruka koko cyane cyane tugaruka kuri ibyo by'ubuzi abantu kuri ntitwavye tubyitiranya. Hariho n'ibikorwa by'ingufu abakenyezi bafise ingufu turabizi, mugabo tumugume tumenya yuko uwo mukenyezi tuteza kumukingira mu bintu bitari bike kugira ngo aguma afise akaranga kiwe.
Yego.
Murakoze cyane ndamunganiye umuvukanyi n'umwana muri uko kumurera muri iyo myaka nyene ya mbere nk'uko abivuze. Umwana w'umuhungu yishushanya na se cyane cyane hagati y'imyaka 3 n'imyaka 6. Umwana w'umukobwa yishushanya na nyina. Njyo ituma nyina ni yifata nk'umugabo, uwo mwana w'umukobwa azoca hako kwimvira ko nawe ameze nk'umugabo. Arikanga atari byo. Umwana w'umuhungu yishushanya na se ko twari tubivuze. Nivyo bitangurira ngaho nyene kuva abana bakivuka. Muzobibona murabo twana dutoyi ntibasa biraboneka ko ari ibintu bibatandukanije. Nyagomba ntembandanye kindi yabivuze uwo muvukanyi gukingira umukenyezi. Je nagomba mbwira abakenyezi Imana yarabasize yarabaremye yarabahaye ibintu byinshi byo bindi muri ko murondera rabiyo byazananye murahe ntimuhave musanga ahubwo mugiye kwiyakagateka Imana yahaye umukenyezi. Amaze kubona inkoko kaziri kisaba ngo ibisake.
Ariko none pati kuba umukenyezi yaba yugururiwe kugira uburenganzira bwo gukora ibikorwa nk'iby'umugabo ashobora kuba akora, cyangwa kuba umugabo nk'uko mwavuze ko abana baregwa bangana n'abakobwa umugabo agakora ibikorwa umukenyezi ashobora gukora kugira ngo nyine ashobore kumufasha muri ibyo bikorwa byo mu rugo, cyangwa umukenyezi nagakora ibyo bikorwa bizana iterambere mu rugo byunganira mu buryo bakoresha bw'amafaranga. Ubwo ntibyo babiva nyene kuri ibi by'amategeko agenda aravuga ati umukenyezi n'umugabo akwiye kuronka ikibanza kingana ama akabona kuduga. Nko mu Rwanda hari abakenyezi bavuze bafise ishirahamwe rishira amatara insinga z'amatara mu nzu bakaduga ku mabati bakabishirako. Iryo ziterambere ku bakenyezi ryo kuzamura abakenyezi na mu gukora ibikorwa bingana n'ibyo bagaho.
Murakoze cyane. Ibyo bijanye n'ubumenyi bw'iby'umuntu yiga twabivuze biga mu ishuri imwe. Umukenyezi ashobora no kubimenya cyane gusumba umuhungu. Ageze kuja kubikora arabikora nk'ubumenyi afise.
Ariko aho hanga
arabikora rero ivyo bikogwa aca yibuka rero zangabirano z'umukenyezi wa muhamagara w'umukenyezi uburyo nk'ubu nkajewe yabana ni nko mu bapanga amasaha y'umukenyezi. Umukenyezi afise umwana atararenze imyaka 8 imyaka 6 no muhaye amasaha yo gukora n'amasaha yo kuja kuraba umwana mu ino muretse ngo akora amasaha 28 kuri 28 kuko nobaye nishe kazoza kuwo mwana. Nuvuga umukenyezi rero arimo ivyo vyose. Umukenyezi no kwitaho no kubungabunga no gufasha no gutunganya ubuzima so kurekura ngo agende uko yumviye ibintu aca agenda abonye umugabo ariko aduga hariya mu kirere nabo ngo aca aduga mu kirere kandi ari umukenyezi azi yuko niyaduze mu kirere yibongenze ndishobora no gukikoroka.
Pasteur hari nafise ivuga kumbure birashobora kuvana n'ivyizegwa kandi turubaha ivyo umuntu yizera mu bijanye n'idini kiwe
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ikiganiro kirabandanya. Pasteur Aline ndiho kubgayo murongo isengero Abundant Life mwari muvuze muti abakenyezi kugira bumve ko bangana n'abagabo muti birava n'ukuntu baba bizera.
Twebwe ugiti cacu ijambo ry'Imana ntamwe ribuze umukenyezi gukora ivyo bikorwa. Tunabiravye tubona nk'abakenyezi bashoye gukora igisirikare n'igipolisi. Je nibaza yuko none bose twasanze abana babo barapfuye ingo zabo zarapfuye nimba ijambo ry'Imana ritabibuza twebwe twizeye hamba tugasanga mu ngo zabo barubatse neza kuko umuntu wese ashobora gushiraho urutonde. Turavye nk'abadamu bubaka amazu, turavye nk'abadamu batwara indege, turavye nibaza yuko hariho abagore bazisambura atani ico bakora. Umugore akicara mu rugo atakaza afise amugasanga ahubwo yararusambuye atakora. Nibaza yuko iyo umuntu ari kavuga uko yishimikije ivyo yizera aha birakomeye n'ukuri kuko umuntu wese akwiye kwizera ico Imana yibimubwira. Rero mu gihe nimba hari abantu bizera yuko tuvuge nk'igitabo je nizera kiratwereka abakenyezi bahagurutse mu rugamba kiratwereka abakenyezi mu kenyezi ari mu migani Salomo yavutse mu migani 31 avuga ku mugore we twite ni femme vertueuse numudamu akerebutsa vyuka kare arara akora ibintu byinshi ariwe ngo mu rugo rwiwe nti haburi inyungu azana iterambere ry'urugo kandi kubona ko umukenyezi ngo umugabo acahagarara ahantu mu ikombe ry'abandi bagabo akavuga ngo hari abagore benshi ariko barusha bose
amubwira kabiri hari ibintu wavuze nyakwa mumenyesha makuru uti hari ibintu biri kubiraza bishashe nk'ibyo byo kubakanika oya hari ibintu ahubwo byinshi dusa nuko twibage mugabe byahora kera nuko nkatwe turigishwa yuko twofasha abakenyezi bacu mu bikorwa barimo nta kibi na kimwe cyukuza kumufasha gukinjika nta kibi na kimwe cyumufasha koza umwana ni bikorwa bisanzwe bisaba gusa kubishobora kubikora kandi imbere yacu kera cyane gose n'intuma yaduhaye umuco kuri icyo yarafasha abakenyezi biwe yafasha abakenyezi byumvikane gufasha abakenyezi ni mu nshingano n'umugabo yoteza kugira nta kuntu umugabo yovuga ngo avuye mu kabare byo tumenyereye agashika avuga ngo mbega ko tarahije siko byategerezwa
mwebwe rero nk'indongozi z'amasengero n'amadini mubashigikira gute kugira ngo nyene ubwo bumenyi nk'uko pasteur Aline ariko aravuga ati nk'ibikorwa nka byose bashoboye n'imbasho ati kuja gufata inkoho bakaja mu ishamba bakarasa nk'abandi bakagwanira igihugu ati ibikorwa nk'ivyo we bakarara rubunda na kuvuga ariko nabo bashoboye bagumye muri ico kibanza n'imba bigishwa kuguma muhira bakavyara ama bakonsa abana nimuva ko baba ariko babamandanya bacinyizwa
uya ntibabigisha kuko nibaza ko biri babigisha kuguma muhira no kuvyara kuko ibyo kuvyara iyo sinyinyigisho bakironka iyo ni ndemanwa kuvyara iyo ni ndemanwa kandi nta numwe ariko arayihindura aha ku isi nta numwe bishobora ariko ico tuvuga tuti tubahe inyigisho bamenye nubwo burenganzira gose afite ko hari burenganzira bwinshi bafise batazi babumenye buba ari bwanakurikirana kuko hariho abantu usanga nkuko bavye ngo bahohotegwa bagahotegwa mu bintu barafite uburenganzira ariko kandi bamenye yuko uburenganzira bafise hariho n'uwundi bwiwe yaho gutangurira ntituze kwinjirana mu byo twashaka kuba tujejwe mugabo ibikogo mu kenyezi ashobora abikore ku neza yiwe ni neza y'urugo ni neza y'umuryango
ariho umugore ashobora kuvanga akaja kudandaza canke akaja mu ishuri umugabo nawe ariko arakoresha king ama ubwo bumenyi bwose bakaza barahuriza hamwe bagaca batumbereza umugambi w'urugo rwabo bijya rero byuvuga ngo umukenyezi ni wo kusasa ngo umukenyezi ni wo kuryama ibyo wonye n'ubumenyi buke rero ntituriko dufatira ku bumenyi buke rero dufatira ku cy'Imana yategekanije
iryo jambo ry'Imana nkuko muriko murabivuga
nibyo harakenewe ko inyigisho zitangwa mu mice myinshi canke yose urashobora kuba ofise amashuri menshi impamya ubushobozi nyinshi mugabo bijanye n'imibano ubizi ku bintu bike nkuko umuntu atagiye mu ishuri ashobora kuba azi ibintu by'imibano mugabo ibyo bindi byizo mpanya bushoboza atabyafise byumvikane rero ko n'abantu tuvuga ngo twarize twace ku ntebe y'ishuri hariho ibyo tukuye kwiga bijanye n'ingene twe gufata abakenyezi bacu nibaze yuko abo bakenyezi bavuga ngo bashaka ko umugabo n'umugore bangana bafatira ku bantu babiri cyangwa batatu bamwe bavuga ngo umuryango ashobora kuba umwe agatukisha umuryango bahohotera abo babana bakashaka kuca bayifata muri rusange bafata akarore kuri bajya abandi benshi babanye neza bamuha agaciro kiwa kwiye na ruguru nkuko bakoravuga ruguru na benshi ruguru bivanye n'imibereho inge n'ibimeze baca bashagwe na kuri ya nibutse ko ngo amazi abaye makebegwe imfizi mugabe kibagira kwiyo mfizi kugira ngo amazi ariko make ari yateza kuba yavomye urumva siko turahumvikana agashaka kumenga ubye bike bibiye kubagwiwe n'ubumenyi buke nko patire ko arivuga mugenzi ningaha bikuye ko tuyigisha ku munsi kuko umuntu ateza kwiga kuva avutse gushika tumusize kwiga hajya kwiga kurangira uko umuntu bamuhambye niho aheza kwiga
ego reka tubashimire pasteur Aline ndiho kubgayo murongo y'isengero abundant life turabakenguruki
ego namwe mwakoze cyane kutwiyumvira
ego namwe bwe patire Pierre Sengiyumva muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri yoseze ya Bujumbura namwe turabakengurukiye
murakoze cyane ndabakengurukiye ndashimiye nabo bavukanye twahuriye nga
ego twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kubijanye n'ikibanza indongozi z'amasengero n'amadini baha ibijanye n'ukungana kw'igitsina Diane Ndonse nari ndakiremesheje ndabakengurukiye
Diane Ndonse nawe tugushimire cyane kuri ico kiganiro waruhejeje kuremesha abashaka ko tubashikiriza ibitandukanye mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mwakoze nshuti bakunze mwariko muratwumviriza Diane nahaze twari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi yashize hamwe amajwi hamwe na engineer Thomas yashikanye ahiwanyu twemi tuyifurize kuroranikwa